Perezida Silvestre Ntibantunganya umukuru w'umurwi w'ibihugu byo mu buseruko bwa Afurika wariko uracungira abatora mu gihugu cya Tanzania. Murakoze cyane rwose ku kanya muto kugira ngo tuganire kuri aya matora. Muri iki gihe hari amakuru ariko atangazwa ko abatavuga rumwe na leta bashobora kuba bariko bahakana ibyavuye mu matora. Mwebwe mwagenzuje aya matora yagenze gute?
Twebwe umugwi wacu uko bivuze ugizwe n'abantu bavuye mu bihugu bigize rino shyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika yo mu buseruko, hari abantu 59 twashoboye kurungika uturere atari duke dushika kuri 12, hanyuma bakaraba bakiweza ingene amatora yabaye. Mu vyegeranyo badushikirije mbere muri kano gatondo, bose batubwiye ko amatora aho bari bari, aho babonye, aho baravye yagenze neza. Kandi natwe mu cegeranyo ahubwo mu itangazo duheje gusohora tugashikiriza abamenyeshamakuru ivyo tuvuze ko ari vyo twabonye. Twongera rero dusaba abantu bose ko mu vyo bakora vyose muri aya matora ukwama bashira imbere amahoro, umutekano w'igihugu, hanyuma hari ufise akariganga muhogo akitubura inzego zibiraba zitunganywa n'amabwirizwa y'ibashinjo ry'igihugu n'ayandi mabwirizwa agenga amatora, tugahanura ariko atanu umwe yoza afata inzira ishobora kubangamira amahoro n'umutekano mu gihugu. Iyo hari icyo agira ati kirambakiye ngo tugene aya matora yabaye.
Umwe mu bategetsi bakomeye bariko baritoza muri aya matora batavuga rumwe na leta, Gatundu Lissu Sekwi Mugambwe Chadema, wewe yavuze ko ivyabaye ku munsi wa gatatu atari amatora ahubwo vyabaye nko kuvuma intwaro ya demokrasi. Amajambo yashikirijemo yavuga kwiki?
Reka kuri jewe niyo ni demokrasi, kuko umuntu ashobora gushikiriza icyumviro afise kuri gicanye kiriya, gusa ikintu umuntu ashobora gusaba ari nk'umuntu aje guhagararira amatora, gucungira amatora, sinzi ko ariko twabivuga, ni uko ivyo abona byose bitagenze neza iyo bishyira ku rutonde, ariko ntibyemeza, hanyuma akabishikiriza, aza kubishikirizwa niho umuntu ahita akagira ati ndashobora kubona yuko ibyo avuga bifite ifatiro.
Murashaka kutubwira ibitigiri vyavuye muri ayo matora ku ruhande rw'umugambo uri ku butegetsi n'uruhande rw'abatavuga rumwe na leta?
Oya jewe siwo murimo wa twebwe tuza gucungira amatora, uwo ni murimo w'umugwi ujejwe gutegura amatora. Icyo nokubwira gusa ni uko muri kano kanya turiko turavugana batubwiye yuko hashobora gushikayo yuko masaha ari imbere bashobora gutangaza amajwi ya nyuma y'ibyabaye mu matora y'umukuru w'igihugu. Aha turarindiriye dushobora kwitaba uwo mugirwa mugabo hamaze iminsi kuvejo ko kuva hirya y'ejo bagenzi bafite batangaza kuri televiziyo ibyo bagiye bakura mu bice amatora hose yatunganijwe. Warabona yuko hari ibigambwe ibiri izi imbere y'iyindi, uyu mugambwe uri ku butegetsi muri kino gihe n'umugambwe nyene Chadema ari wo mugambwe urimo uwahiganirwa ikibazo cy'umukuru w'igihugu kugeza ry'uwo mugambwe.
Ibiharuro vy'imfata kibanza biriko biratangazwa vyerekana ko ubwambwe uri ku butegetsi watsinze n'amajwi menshi eka no mu nama nshingamateka. Izo rero bikaba vyatumye ko Leta Zunze Amerika zivuga ko ivyo bitigiri vy'umurengera vyerekana ko muri ayo matora habayemwo amahinyu canke eka ibintu bitaciye mu buryo aho mubivuga kwiki?
Iyo umuntu avuze ati vyaciye mu mahinyu canke hehe ndasonerera icyumviro ciwe, mugabo kandi ndagira ngo ibyo byiza umuntu akiyerekana ati ngibi 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 ntibyemeza yuko bitagenze neza, nayo ko umuntu ashobora kuronka amajwi menshi angana gutyo je ndibaza yuko atari gitangaza haba ngaha muri Afurika. Mbere niwe yarimwe na rimwe je ndibuka nk'igihe umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa yitwa Chirac yitoza, hanyuma Abafaransa bakabona yuko uwo bahiganwa yava mu mugambwe bavuga ngo ni imigambwe d'extreme droite, babona yuko ashobora kumutsinda, abantu baragiye hamwe amajwi yose bayashyira hamwe, hanyuma ndibuka yuko umujyi w'u Bufaransa yarose amajwi ashyira kuri 80%. Ejo bundi umukuru w'u Bufaransa wari mu kibanza cy'ubu igihe yahiganwa na Marine Le Pen, twarabonye nabo ngende kwihaza ku benshi, kuronka amajwi menshi rero soko musoko kwa umuntu arayivye abanda bahaba mu Burundi abahe uraye dukara bire byagenze hanyuma ari imenyetso cy'isuka byerekana mugabo ugupfe kuvuga gusa utavuze uti iki kivyerekana
muri hweje aho mwarungitse abarorezi hari amakuru ariko aratangazwa avuga ko hariho nk'abatoye kenshi ikahakaba n'amakarata yo gutora basanga ari masanduku ivyo bintu byo bari byo hari bintu bimeze nk'ivyo mwabonye
nukubwira kubwira nti twebwe tuvuga dushingiye ko twashoboye gushika ukurumva nakubwiye ko twagiye ahantu hashika 13 mugabo ucegeranyo waduhaye mu kanya abagiye mu gihugu hagati twasanze hari amatora ibiro by'amatora bishika 156 bagiyemo mu byo numvise badushikirije nta n'umwe yatubwiye ko yabonye aho bagiye bagira igitukuzo basanduku na gatoya nta n'umwe yatubwiye na gatoya icyo gusa nje numvise ahubwo ca meze nk'ikintangaza ni uko usanga ahantu atari hake ahubwo abagiye gutora bari bake icyo numvise bagenda bavuga ugasanga hari n'ahamwe mbere baba munsi ya 50%. Ibyo tuzoraba mu biharuro bya nyuma bizotangazwa n'umugwi ujejwe gutunganya amatora.
Ubu aho muri hifashe gute muri iki gihe ndiko bidatangazwa bisa n'itanezereje abatavuga rumwe na leta murafite amakenga ko bashobora kuba imvururu?
Reka twizere yuko nkuko natwe twabisabye kandi tukabihanura abenegihugu ba Tanzania mbere tukabihanura n'abayiganwa ko atanu umwe yofata inzira y'umuca mu mudurumbanyo aki mu kudurumbanya igihugu agira ati ndiko ndasaba kurenganurwa yibaza ko yarenganijwe mbere ngahanoshimira cyane mbere nkuko wabivuze mu kanya uyu aserukiye umugabo cyane mu matora y'umukuru w'igihugu kuko numvise yuko yavuze ati naho yoja mu byo kuvuga kwiyamamaza ahubwo kugira imyigaragambyo ugira ndiko nubyita yuko yasavye abenegihugu ati naho bobigira ntagire n'umwe abigira akizemo ibintu byo kudurumbanya umutekano w'igihugu icyo ni cyiza kandi ndibaza yuko noneho bitoshika hiyo abantu bashobora kuronka n'ubundi buryo bwo kuraba neza ingene ibintu byagenze.
Hari n'amakuru yatangajwe avuga ko hariho abanyapolitike batavuga rumwe na leta bapfunzwe hari no muri Zanzibar bavuga ko ariko aritoza guhita icumugambwe ubutavuga rumwe n'ubutetsi ashobora kuba ari mu munyororo ayo makuru mwarayumvise
urumva uravuga kumviriza jewe ndiko ndi mukuru w'umugwi aje gucungira amatora uvuye muri bino bihugu bya Afurika y'ubuseruko ibyo mvuga ndabifatira cyane kubwa byavuye mu byo abarorozi bacu bashoboye kubona aho bashitse abo bashitse aho rero urumva n'abantu tubwiye yuko yabonye ibyo icyo gituma nogira nti mu ntunga sinje kuvuga ibyo tudafite ibyemezo.
Muri rusange mu ntara y'Afurika y'amatora ashitse ni gake nk'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bayemera byoba biva kuki byoba biva ku bategetsi biba amajwi cyangwa byoba biba ku banyamigambwe abaserukira iyindi migambwe itavuga rumwe na leta badakomeye cyane cyane mu banyagihugu.
Nibyo iyo uri kurahiganwa iyo urishijwe no matora gusa ntihabura akantu uva nawe kakakubabaje mugabo kandi no kumenya yuko iyo abantu bariko barahiganwa haba ubutsinda n'ubutsindwa ariko rero icyo kumenya kandi ni uko iyo wemera demokarasi ubutsinzwe ntibatsindaho cyangwa nabo twarumvise n'abantu atari bake mu barongora bavuga bati nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi bavuga bati uwatsinzwe n'uwatsinze n'abarundi bose basangiye igihugu icyo ni cya mbere. Icya kabiri buriya ugushaka kw'abenegihugu ushanye kw'abanyagihugu ni ikintu no kwita yuko buriya muri mu matora mu mahiganwa mugifata kakabanga kuko kenshi urashobora kwihenda uti ko mbona baza ari benshi mu makoraniro nkoresha ubwo si jewe nyine ejo hazohama ejo hazohona amajwi menshi nko mu Burundi twarabibonye mu myaka y'igihumbi kimwe n'196 ukabona abantu hagize iyo myamamazo iba baragiye umuganga ushanje uriya ukorana benshi twarayibonye no 1963 twarayibonye n'ahandi ukabona rero barahindura igihambaye rero nuko umuntu yaba yikemuye ku mutima akagira ati jewe ijambo abarundi bazaba bashinze cyangwa abenegihugu ahubwo bazaba bashinze icyo matora nibyo jambo nzoheza ngasonera nkagenderako. Hanyuma rero kurushwa birashobora kuba ku mvo nyinshi, niyo rero yuko ushobora gusanga umuntu atiteguye bishemeye cyangwa afite imigambi idashaka ku mutima abantu batora, ugasanga birimo imvo zishobora kuba nyinshi cyane.
Mutubwire amajambo make mu kurangiza ikiganiro. Umurwi murongoye utekanya gukora iki? Uzotangaza aho uhagaze ryari?
Ahubwo muri kano kanya nyine wewe mpamagaye, nari mbejeje gushikiriza abamenyeshamakuru kadabandi aje kudukurikira icyo nokwita itangazo ry'umugwi wacu, kuko ndarisomye nk'umukuru w'uwo mugwi rivuga ivyo twabonye ingene ayo matora yagenze nk'uko tuje kubiganira. Hanyuma ikindi tuzokora rero nuko tuzogerageza tuzokwandika neza icyo gitangazo riravuye ibintu byinshi mbere n'inyuma. Twazotegura n'icyegeranyo no kwita raporo tuzoshyikiriza abashikiranganji bo muri kano karere byo muri Afurika yo Afurika y'ubuseruko, uko niko bitunganijwe mategeko agenga iri shyirahamwe.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi, mukaba kandi muri n'umukuru w'umurwi w'intumwa zishyirahamwe yo mu bihugu byo mu buseruko bwa Afurika zariko zicungera ayo matora, zariko ziyagenduza ayo matora. Murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze cyane kuko kano karyo tumwampaye kugira ngo tuvuge nyine twabonye mu matora ngaha.